Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Iyo mwese muteza amatwi ibiganiro vyacu kazimana amakuru yo kuri no mugoroba afatiye kuri imi mikuru bikuru. Impunzi zigera ku 500 z'abakongomani ziri mu ikambi y'Ibusuma mu ntara ya Buhumuza zigiye gutahukanwa iwabo guhera ku mushambuza byavuzwe kuri uyu wa gatanu n'ujejwe gukurikirana impunzi mu ishyirahamwe rijejwe gutahukana impunzi Onepra. Ibikorwa bisaba umuyaga nkuba biramaze ukwezi bihagaze muri zone Kabuye komine Kayanza imvo ni muri ano makuru. Nayo mu gisata cy'amagara y'abantu tubabwira isekeza ry'urucanco rw'indwara ya kansere yo mu gwindiriro rw'igitereko ku bigeme bari hagati y'imyaka 9 na 14 biga hamwe n'abatiga yimirije gutangura mu mpera za kuno kwezi nk'uko bitangazwa n'umugambi w'igihugu urabivye incanco n'ubushikiranganje buryo bw'amagara y'abantu. Igitega naho tubabwira imanga biri mu makarti atandukanye bibangamiye inyubako muri kino gihe cy'imvura. Aya nayandi ni mukanya
Radio Indundi Culture.
Mathieu abona Yesu nuko atuma amajwi bashikira ano makuru mugira mu yashikirizwe na Krista Rizarera Imana mwari mwejeje kuvyumva mu ngingo nkuru nkuru zano makuru. Kwimunzi zikomoka muri Republika yani intwaro rusangi ya Kongo ziharugwa ku 500 ziri mu ikambi y'Ibusuma mu ntara ya Buhumuza zigiye gutahukanwa guhera ku ndwiza mu gihugu zikomokamwo byavuzwe kuri uyu wa gatanu n'ujejwe gukurikirana impunzi mu ishyirahamwe rijejwe gutahukana impunzi Onepra. Fiacre nkuru nziza impunzi zaganiriye na Radio Indundi Kirutuwe zirashima ko ico gikorwa kizoranguka kuko ubuzima zari zibayemwo butoroshe. Ni nkuru tubaza Olivier Kwizera.
Muri iyo kambi ya Busumire mu ntara ya Buhumuza gushika ubu iharugwa nk'impunzi 63 zose zavuye muri Repubulika iharaniye intwaro rusange ya Congo. Ishirahamwe mu vyo rijeje harimo gutahukana impunzi rivuga ko impunzi z'abakongomani zivyipfuza zigiye gusubizwa mu gihugu cyabo kundwiza. Uwujejwe gukurikirana amakambi muri iryo shirahamwe Fiacre nkuru nziza ashikiriza ko ari ingingo ya leta ya Congo Uburundi hamwe n'ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu HCR. Nkuru nziza zavuga ko basanze hari bice bimaze kuboneka nk'umutekano muri ico gihugu.
Izi mu zitora zake zivuye muri Kongo kubera ari intambara, ariko intambara ikiragabanuka mu bice bimwe bimwe bya Kongo. Bavuga nko mu Buvira haratekanye, ntabwo mbere ndabwo nkeshe ko leta ya Burundi ikoranye leta ya Kongo nishyira mu basore idufasha kujyanye n'iby'impunzi, ko impunzi za mbere zizovaga mu ikambi ku munsi wa kane w'indwi azizohera kuri Kongo ya mbere ya ese zizotwara abantu bashika 500 bazizi muri Kongo baje bapfa. Hama zitorwanye gutyo nyine kuko aho atanambara yari barasaba guhunguka bitarudi ntikirakeneye ko abantu basubira mu ngo zabo.
Zimwe mu mpunzi zasabye ko zotahukanwa zirashima kubona hari abagiye gutahukanwa, aha zisigura ko ubuzima zari zibayemo butoroshe zikerekana nk'abana babo batariko biga.
Tujye turonsaba dusubije iwacu no kubishima abana bacu ntibariko biga ngaha mu ikambi, aha nta buzi buhari nico gituma nshaka kwisubirira iwacu.
Uramutse amakambi mu ishyirahamwe Onepra amenyesha ko ubu igikorwa kereko kirakorwa ari ukwandika ababyipfuza. Muri iryo shyirahamwe nyine babandanya bavuga ko nyuma yo gutahukana impunzi 500 hazokurikira izindi 1000 ku igenekerezo rya 2028 ndamukiza uyu mwaka. Mu gihe atangwanye zoshika muri icyo gikorwa hategekanijwe ko hazotahukanwa impunzi nyinshi. Impunzi z'abakongomani zimaze amezi 4 mu ikambi y'Ibusuma gushika ubu zugarije n'ibibazo bitandukanye nk'uko bivugwa nazo.
Arakoze mugenzi wacu Olivier Kwizera. Ibikorwa bisaba umuyaga nkuba biramaze ukwezi bihagaze muri zone Kabuye komine Kayanza intara ya Butanyerera biturutse ku cuma bita transformator gishika n'umuyaga nkuba ho cahiye. Abanyagihugu baho basaba ko ico cuma cosubirizwa kugira imirimo ibandanye. Uhagarariye ishirahamwe Regidezo mu karere k'uburaruko bw'igihugu avuga ko ico kibazo akizi, asaba abo banyagihugu kurindira ko vyotunganywa. Inkuru tubaza Jean Nahimana.
Nkuko abanyagihugu bo muri zone ya Kabuye babishikiriza ngo haracikira ingo kirenga ukwezi icyuma kiyungura umuyaga nkuba arisho transformateur muri mu w'igifaransa kidakora. Muri icyo gihe ibikorwa byose bisaba ikoreshwa ry'umuyaga nkuba ngo byarahagaze. Utororero batanga ni nk'imashini zo gusya ibyuma bikanyisha byo mu bitaro no mu kigo kijejwe kwegeranya amata, aho abantu bimoshereza ugushyira umucanwa mu matelefone batibagiye n'ikijyanye n'umutekano wo mu ijoro kuko barara mu kizime. Muri ico gihe ibikorwa bimwe nko gusyesha ibigori cyangwa imyumbati kwimosha gushira umucano wa telefone ngo bacabaja kubikorera mu gisagara cha Kayanza aho bagira ubugendo kilometero bitandatu canke kuri centre ya Muvumu iri muri yo zone ya Kabuye nyene ivyo ngo bikaba bibatwara uburyo butari buke bagasaba rero abakora mu gisata kijeje gukwiragiza umuyaga nkuba mu karere k'uburaruko bw'igihugu gukora ibishoboka byose bakabaronsa umuyaga nkuba kugira ibikorwa byahagaze bibandanye nkuko byari hambere kuri ivyo Felix Ndayishimiye ahagarariye ishyirahamwe Regidezo mu karere k'uburaruko bw'igihugu avuga kwice kibazo akizi agasaba abo banyagihugu kurindira bihanganye ngo kuko ababijejwe bari ku kivi akabandanya amenyesha ko mu misi yavuba umuyaga nkuba muri yo zone akabuye uzwa wasubiye kuboneka muri komine Kanzani intara ya Butanyerera Jana Imana ku radio Indundi Culture
tuve mu ntara ya Butanyerera tuje mu ntara ya Gitega abanyagihugu ba mu makarti ya Shatanya na Mushasha muri iyo ntara bavuga ko batewe impungenge n'ibimanga bibandanya kubomagurika no guhitana ivyabo muri kino gihe c'imvura abanyagihugu berekana ko no mu bindi bice ibimanga bibandanya kubomagurika basaba ko babijejwe bo bitunganya kugira ntibibandanye konona ibintu munwaraho barahumuriza ko bariko barondera ababunganira kugira bikogwe aho Gitega ni nkuru tubaza Aniseti Ntanguvu
Ikimanga kiri ku mpera y'epfo y'ibarabara rimanukana ku ruhande rwo mu buseruko bw'isoko nkuru yo ku mbuga mukuru wa politike kigenda kibomagurika inkombe caguka cegera inzu ziri mu micungararo yacu aho n'inzira yahora igikiri ruhande abantu bahora bifashisha mu gufatanya amakartie ya Shatanya na Mushasha yazimanganye iruhande amazi y'imvura azanana muri iryo barabara yaciye ico kimanga muri iki gihe araheza agaca ashwara mu mwonga wa Nyabugogo aho naho akononi tongo n'imirima y'ishure rise Gitega aho nyene imvura nyinshi imaze igihe igwa mu ntara ya Gitega muri aya mezi ya ntwara neza ndamukiza ituma amazi yayo genda aca kandi yimburura ibimanga byibonekeza mu mabarabara yo mu makartie amwamwe uturorero muri kartie Mushasha mu ibarabara gitiriwe uwahoze ari umwongere wa diocese nkuru ya Gitega umuhisi musenyeri wa Kimuruhuna no muri quartier rango kugitiriwe mitwarite abantu begereye ivyo bimanga baterakamo abo vyega kuzibira ivyo bimanga biza kubangamira ivyabo hamwe hamwe n'inyubakwa rusangi mu ntwaro bamenyesha ko izo ngorane zitegwa n'ivyo bimanga zizwi gutyo imibonano n'abashigikira leta y'u Burundi mu bikorwa bitandukanye yakozwe kandi bandanya mu ntumbero yo gutorera inyishu irama ico kimanga co kimwe n'ibindi Aniseti Ntanguvu Gitega Radio Indundi Culture
Aniseti Ntanguvu urakoze umukuru w'igihugu arahakana ko inkomoko y'ibikoho biheruka guturika bigahitana abantu n'ibintu mu ikambi bita baze muri zone Musaga mu gisagara cha Bujumbura ari umuyaga nkuba nkuko vyatangajwe n'igisirikare mu kwezi guheze mu kiganiro aherutse guha bagenzi bacu bakorera ikinyamakuru yaga Perezida Evaristo Ndayishimiye yavuze ko ikibanza kibikwamo ivyo bigwanisho kitigera kija mu muyaga nkuba nkuko umuvugizi w'igisirikare yabishikirije umukuru w'igihugu ramenyesha ko amatohoza kuvyaba yakibandanya kurikira Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi
Jena twaye kya gisata kiraba ibijanye n'ibigwanisho n'ibintu nzi n'ahantu naguma ngendera ikintu cya mbere kizira ahari mwe nabijya nta muyaga nkubuja mugabo isanga yajugusha so Burundi gusa ingorane abantu bakunda kugira imisi yose iyo habaye ikintu hari ico bita ama hypothèse kwimvira mbere kugira ngo ahantu hashe bishobora kuva kuki hari abantu rero keshi babonye kiri imisi yose uco savuga ngo nibi mu Burundi bavuga ngo rufu n'imfane biracane iga vyitwa isaga yesaga yatitegurwa rirashika haya twace tuba tutana nta muyaga nkuburiyo nta vyari kuva makabo amasanga nyawo gusha araba kwishi urazi uko umucanwa ushobora kuva mu giti utacaje mucanwa bagira iki si frote ugize gukuga frote muhini kuwundi muhini wisuka umucanwa ntoza ikibaho cyo nane rya se rwarisho kandi bifise ibintu bisha n'ingoga ahantu hashoje cyane birashoboka kazubona hakimwe kiraturitse kubera bwo bushuhe giturutse yacaye turitse bindi byo birashoboka ngo hajya rero iyo bibaye twebwe ico dukora duca utangura amatohoza neza yimbitse amatohoza uyatangira umunsi ntabo yahejeje uragira buke buke urabaza bari bahari umwe wese akavuga ivyabonye wundi vyazi tumaze kubona tutabibona niho duca tutakwimvira tuti tuje mu bintu fiziki nk'ubukimvira bebwo ntiho bahara bayintu gutabigatugutirana akaba kimwe nk'ubugica cexplosa kigaca cexplosa bit umwe vyo tubigira tuza turiga buke buke
Radio Indundi Culture
Radio Indundi kiritwa no makuru yabandanije mu gisata cy'amagara y'abantu isekeza gy'urucanco rw'indwara ya kansere yo mu gwinjiro rw'igitereko kubigeme bafite imyaka iri hagati ya 9 na 14 bigana batiga gimirije mu gihugu rizotangura kwa 2018 ndamukiza uwo mwaka mu gihugu cyose rimare iminsi 3 byaraye bitangaje n'umugambi w'igihugu urabi by'incanco n'ubushikiranganje buje rw'amagara y'abantu kuri uyu wa gatano abigeme bari ku ntebe y'ishure bitezwe muri iryo sekeza barenga miliyoni n'ibihumbi 70 muri abo abarenga ibihumbi 900 bazosangwa mu mashure hama ababa ibihumbi 117 nabo batiga bazoronkereza ubwo rucanco ku mavuriro atandukanye muganga Jean-Claude Bizimana arongoye umugambi w'igihugu yihaniza abavyeyi bobuza abana kwitabira urwo rucanco kuko iyo ndwara iri mu zihitana igitigiri kinini c'abantu ku isi no mu Burundi kurikira muganga Jean-Claude Bizimana
iryo sekeza rizotangura kwigenekerezo rya 2028 muri uku kwezi kwa kane uyu mwaka nyene kwiteze ko tuzocandaga abana barenga gato umuriyoni n'ibihumbi 79 abarenga ibihumbi 900 tuzobasanga mu mashuri abasanzwe batiga nabo babaye ibihumbi 117 bazoca batumbera ku mavuriro cyo gikorwa kizomara iminsi 3 tukaba dutegekanya n'imiburiburi ko tuzorenza ibice 80% kwijana indwara ya kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko ku isi yose buri mwaka irahitana abantu barenga ibihumbi 350 mbere naho iwacu i Burundi abarenga igihumbi na 81 barahitanywe n'iyo ndwara kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 gushika mu bihumbi 2022 twaragize icyo no vuga mu gifaransa phase pilote mu bihumbi 2016 gushika 2018 aho twatanze ugo rucanco uturere tw'ubuvuzi tubiri barurose bafite amagara meza rero ntagira umuvyeyi numwe azogira amakenga kuri ugo rucanco kuko rwarizwe neza n'urucanco rwemewe n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS mu bindi bihugu batanguye gutanga bene izo ncanco kera nko muri Tanzania batanguye mu 2018 muri Afrika y'Epfo mu 2014 za Australia Amerika Sweden batanguye mu myaka y'ibihumbi 2008 2007 no kuvuga bamaze imyaka irenga 20 batanga ugo rucanco ntangorane nimwe gwateye
tukiri mu gisata cy'amagara y'abantu umuhinga yanonoseye kuvura indwara zifatira mu mitsi no mu makonyero muganga Deon Ndayishimiye nawe agaragaza amakenga ku ngorane ziboneka mu ikurikiranwa ry'abantu bageze mu zabukuru mu gihugu mu gihe kuri uyu wa gatandatu hatanguzwa umugambi w'ubuvuzi kuri uwo mugwe w'abantu ugiye kurangurwa n'ishyirahamwe bita Fondation Vita Nova amwe n'ikigo kivurizwamo indwara zifatira mu mitsi no mu makonyero c'i Bujumbura uwo muganga asaba ishingwa ry'ibigo abageze mu zabukuru bakurikiranwamo mu buryo butandukanye kurikira muganga Deo Ndayishimiye
umugarize mu zabukuru twovuga ngo agwaye gutya hari ubufasha buri mu mugu myinshi hari hafite amakarata yo kwivuriza ko hari hafite mitiweli hari abatagira ikarata batagice na kimwe kibafasha no kuba iyo yarenze ashobora kuja mu bitaro agafashwa ariko hari wundi mugwi w'abantu bafite indwara zidakira uyo mugwi rero ni gisata kigoye kuko umuntu afite indwara idakira kandi tiyica vuba caguma mu nzu abandi bavuga ati nibyo wece uguma aha bazozi baraguhindukiza ugumaho nyene niyo hantu rero hari hakenewe ko twohagurukira gusumba kuko nibwo buvuzi nuvuga nti ntiburatera imbere nk'uko tubyifuza kuko uyo muntu amaze kuba adashobora kuva ahari uko umunsi uhera niko ingingo ziwe zidagarara gusumba niko ashobora gusanga yagize ibikomere biza ku mubiri kubera ahantu yamaryamiye haziramo izindi ndwara ziza ziyongera ku yo yarasanganye rero tuva kinesitherapi reedikasiyo dutera imbere hariho ibigo byoboneka by'abageze mu zabukuru ivyo bigo biba ari bigo bimeze nko mu bitaro abo bageze mu zabukuru bashobora guhuriramo bikunze bakahaza bongera bataha mu muryango binakeneye bakanahaguma ko bakabafasha mu kubagorora bakabafasha mu gukina muri sivaye n'urugero bariko binakenewe bakagira n'ibyo bita amahiganwa y'abageze mu zabukuru ku buryo haba icyo twita motivation ubwo bose ibintu turashika ko ni mu kuvuga ko igisata cy'abageze mu zabukuru kidacakenewe gutezwa imbere kuyo bwo mwihariko.
Ano makuru tiyasozerere muyavugwa mu nkino mu rukino rw'umupira w'amaguru kuri no wa gatandatu ni inamba mu rugamba z'abarundi kazi batarenze imyaka 17 bakina na bigeme bakomoka mu gihugu cha Malawi mu rukino rwo kurondera uburenganzira bwo kwitabira inkino za nyuma z'igikombe cy'isi cy'umwaka w'2026 kizoba muri munyonyo uno mwaka mu gihugu cha Maroke. Uburundi bukaba bwatahukanye ibitsindo bibiri ku gitsindo kimwe cha Malawi. Izo nkino zabereye ku kibuga citiriwe Intwari Bujumbura. Umumenyereza w'uwo mugwi nserukira gihugu Amarse Niyongabo avuga ko bashikiriye iyo ntsinzi bitoroshye kuko abakinnyi bose ari abanyeshuri bataronka kanya gakwiye ko kugira imyimenyerezo.
Ko cyambere twari objectif ya mbere kuba qualifier pour le deuxième tour rero twashitse ko naho bashitse ko dans la douleur vuga ko abakinnyi bacu bose 90% n'abanyeshuri batukubaronka ku ma séance yose y'entraînement cyane ko prepara physiquement vya bigo kandi mareo twa mumita twa dire pressing twa ibitsino bibiri ama dezimita on a pu resister kurango dushobe conserver victoire yacu. Nibaza ko abandanije bashobora gushika kure kubera ko nabana bafite volonté nabana bashaka gukora mugabo umwanya niwo utuma badakora neza mugabo umuntu yo maze hari ntambwe umuntu ashika ko ugategura uravye urugero ushaka gushika ko canke nico ushaka gushika ko equipe nyene ya Mondo 18 yigeze gukina qualification za ta Coupe d'Afrique yagarukiye kuri match ya nyuma yari yatsinze ama equipe menshi agera kuri atatu. Rero nizo nibaza ko no gutegura gusa abana bashaka gukina kandi bashaka gushika kure. Imatch ya mbere twakinye twari muri vacances ubwo imatch ya kabiri batangiye amashuri ni imatch zo kurikira nibaza ko izoba muri me abandi bazo bari mu bibazo biragoye ubwo ni sacrifice abana bagira n'ubu ababijeje bazo rabangire bagerageza kugira ngo uyu mwanya muto uboneka bawexploite kugira ngo abana bashobore gutera imbere.
Inano duce tugarukiriza ano makuru yo kuri uno mugoroba ku isaha 12 n'iminota 33. Ndabashimire mwese mwari muduteze amatwi yakoze Matthew abona Yesu yakatuma amajwi bashikira aya makuru mwari ko mwashikirizwa na Kristalizarerimana. Mugira umugoroba mwiza, murakoze.